Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwiko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru kuru no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahazwe. Mu Burundi imvura yaguye mu ijoro ry'ejo kwa kane yarononye ibitari bike mu makomune ya Rugombo na Buganda. Ayo makomune ari mu ntara ya Cibitoke.
Icya mbere ni ukubanza kwegeranya ibyononekaye, hama twige icyo twokora kugira tubisanure, hama igikurikira ni ukurondera ubufasha.
Niyo buhungiro Salvatore haserukira imbere y'amategeko ishure ry'ubuhinga yo muri commune Buganda. Murano makuru turakubitira no muri commune ya Rugombo. Hano muri Amerika wa polisi amajana n'amajana n'abajeje intwaro mu gisagara cha Lewiston bariko barondeza uruhigi umugabo w'imyaka 40 yitishije amasasu abagera kuri 18 muri leta ya Maine hari ku munsi wa gatatu. Amerika yemeza ko igisirikare cy'u Burusiya kiriko kirica ingabo zacu zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri Ukraine. Mwe ntambara Israel na Hamas, Ufaransa busaba ko intambara y'izo mpande zibiri ihagarara. Ibihugu vya Jordania na Misiri byo biharanira ko abanyepalestina batova ku butaka bwabo. Ibyo ni dyano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye ni mukanyi sase. Tubafitiye ni inkuru ya sport mu mpera z'ano makuru. Nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze n'icuti bakunze ibijuru rya Amerika. Norvège izotanga izindi miliyoni zitatu n'ibihumbi 300 vy'amaero hagenewe ibihugu vyo mu karere ka Sahel kabandanya kuvugwamwo umutekano muke. N'imfashanyo ije kwiyongera ku zindi miliyoni 20 z'amaero ico gihugu caha ko karere ku mwaka ku mwaka. Fidel Niyongabo atubwira ibindi kuri no nkuru.
Iyo mfashanyo shasha izohabwa ibihugu vya Mali, Burkina Faso, Niger na Chad zocishwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishyirahamwe rijejo gutabara kwa Rouge. Umushikiranganji ajejwe iterambere mu makungu y'igihugu cya Norvège Anne Tvinnerheim yabwiye itangazamakuru ko mu gihe amaso y'amakungu ashimikiye ku ntara ya Gaza n'ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas, ibindi bibazo bikomeye biriko birigaragaza mu bindi bice bitandukanye byo ku isi. Yatangaje ko abanyagihugu babandanya gusinzikara bikomeye mu karere ka Sahel. Yavuze ko amafaranga agenewe kubafasha adakwiye kuko ibice 40% gusa by'ibikenewe ku banyagihugu baho ari byo byaronse imfashanyo y'amafaranga. Leta ya Norvège yatangaje ko akarere ka Sahel kasinzikajwe n'ubwicanyi n'uruhagarara hamwe n'umutekano muke bibandanya kuhibonekeza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu imiliyoni 37 bakeneye imfashanyo no gukingigwa muri Burkina Faso, uburaruko bwa Cameroon, Chad, Mali, Niger n'uburaruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Muri Mali honye n'abantu imiliyoni 8,800,000 barakeneye imfashanyo.
Fidela Niyongabo urakenuye. Tuve mu karere ka Sahel tuja mu karere ka Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho umushikiranganji wa mbere w'Ubudagi Chancelier Olaf Scholz azogendera mu mpera z'inondwi n'urugendo ruzoba rugize ugwa gatatu mu kiringo c'imyaka ibiri ejo ni mukankusi.
Ministri w'intebe Scholz azasura igihugu cya Nigeria gikora ingufu nyinshi z'amashanyarazi kimwe na Ghana. Ikibazo cy'abinjira n'abasohoka hamwe n'umutekano muke muri Afrika y'Uburengerazuba nabyo biri kuri gahunda ye y'ibyo azasuzuma. Anton Hofreiter, umushingamategeko wo mu ishyaka German Green Party, yavuze ko impamvu y'urwo ruzinduko ishingiye ku kubaho Ubudage n'Uburayi bikeneye Afurika kurusha uko babitekerezaga. Yabyise uguhumuka guciriritse iyo abantu babonye ko umuryango umwe bw'Uburayi ukeneye abawufasha kurwanya ivogera ry'Uburusiya muri Ukraine. Intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas byatumye mu buryo bwihariye umuryango umwe bw'Uburayi urushaho gukenera ibitanga ingufu. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko nyuma yuko Uburusiya buvogereye Ukraine mu kwezi kwa kabiri umwaka 2022, Ubudage bwahindukiriye Katari kugira ngo bubone gazi iyunguruye yari ikenewe mu nganda zabwo. Ibishobora kugenda nabi mu mpande zose z'Uburasirazuba bwo hagati byibukije ko hakenewe amasoko atandukanye atanga ingufu. Abasesengura ibintu bavuze ko Ubudage bushobora gufasha mu bijyanye n'urwego rwa peteroli rushyirwamo amafaranga adahagije muri Nigeria. Bushobora no kwifashisha abakozi b'abanyagana by'umwihariko inzobere mu ikoranabuhanga mu masosiyete yo mu rwego rwa hagati.
Hejuru ya Amerika turabandanya n'amakuru naho dutandukire iyindi migabane atari muri Afrika. President w'Ufaransa Emmanuel Macron hasaba gahengwe mu ntambara hagati ya Israel n'umugwi wa Hamas kugira ngo abasivile bo mu ntara ya Gaza bakingigwe. Fidel Niyongabo aragarutse.
President Emmanuel Macron yaremeye ko Israel ifite uburenganzira bwo kugwanya iterabwoba. Yamana yatangaje ko ingingo ya Israel yo kuzibira intara ya Gaza ku buryo atacinjira cyangwa gusohoke no gukora ibitero idatora ku banyagihugu n'ibitero itegekanya gukora muri Gaza ikoresheje inteko zigwanira ku butaka ari ibintu bigeramiye bikomeye abasivili. Yasavye ko hoba agahengwe mu ntumbero gukingira abanyagihugu muri Gaza basinzikajwe n'ibitero by'amabombe vya Israel. Ivyo bitero vyabaye inyishu ku bitero mu gihe Hamas wakoze kuri ico gihugu ku itariki ndwi y'uko kwezi kw'icumi. Muri ico gihe kuri wa gatanu igisirikare cya Israel cagirije umugwi Hamas kukoresha ibitaro mu ntara ya Gaza nk'ibibanza byo guteguriramwo ibitero ku butaka bwa Israel. Ni mu gihe ingwani ibandanya mu ntara ya Gaza, umuvugizi w'igisirikare cya Israel Daniel Hagari yabwiye abamenyeshamakuru ko abagwanyi b'umugwi Hamas bakora ibitero bari mu bitaro mu ntara ya Gaza. Yongeye atangaza kandi ko bakoresha ibitoro biri muri ivyo bibanza kugira bakore ibitero vyabo.
Fidel Niyongabo, urakoze. Ivya Hamas na Israel turaza kubigaruka ko mu mpera zano makuru, aho tuza kubabwira aho ibi hugu nka Yorodania na Misiri bihagaze. Ariko imbere yaho reka tubanze tuje mu vy'u Burusiya na Ukraine. Navyo ibiro vya president wa Amerika Maison Blanche vyemeza ko igisirikare c'u Burusiya kiriko kirica ingabo zacu zidakwirikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano mu ntambara zirimo muri Ukraine. Maison Blanche ivuga ko vyerekana ko ingabo z'u Burusiya zitishimye habe namba. Fidel Niyongabo kandi.
John Kirby, umuvugizi mu biro vya President Maison Blanche ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yabwiye abamenyeshamakuru ko bafise amakuru ko igisirikare cy'u Burusiya cishe inteko zacu zanse gukurikiza amabwirizwa. Kirby yavuze ko bafise kandi amakuru ko abasirikare bakuru b'u Burusiya bariko bagabisha kwica abasirikare batari bake hamwe bahunga ibitero vya za muzinga vya Ukraine. Kirby yatangaje ko iyo ari inyifato y'ubunyamaswa. Ambasade y'u Burusiya i Washington ntiyishuye uno nyene ubutumwa bwa email ijwi rya Amerika ryayandikiye risaba kugira icyo ivuze kuri ibyo birego. Intego za Ukraine n'iz'u Burusiya ziriko zigwanira igisagara cya Avdiivka kiri mu ntara ya Donetsk kuva hagati muri uku kwezi kw'icumi. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko icyo gisagara cyacitse ubunywenywe kubera ibitero by'amabombe Burusiya bwahakoreye. Yamara mu bihe bya vuba intego z'u Burusiya zaranse gutera ibirindiro by'intego za Ukraine kubera zatakaje abasirikare benshi cyane. Umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine niwe yatangaje iyo nkuru. Yongeye avuga ko zimwe mu nteko z'u Burusiya zari zagumutse.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Ejo ni Mukankusi ku makuru baduteguriye, bakaba bahejeje kudushikiriza. Ndabibutse ko ibiganiro byacu bitandukanye byaba vya video, amasanamu, amafoto n'ayandi makuru aba yanditse mushobora kubisanga kuri YouTube ariyo VOA Radio yacu. Iyo adresse niyo dukoresha kuri Instagram, Facebook na X. Abalidi Lewiston muri leta ya Maine mutwumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com nangaho mutwumva ku isi hose. Hano muri Amerika wa polisi amajana n'amajana n'abajeje intwaro mu gisagara cha Lewiston Tommy leta ya Maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu barabandanya kurondera cyane. Kandi umugabo w'imyaka 40 bemeza ko ariwe yagavye igitero c'inkoho cahitanye abantu 18 ku mugoroba ku munsi wa gatatu. Mukanya navuganye na Filamon Dushimire umurundi yanonosoye ivy'amategeko akaba n'umuhinga mu vya politique aho mu gisagara cha Portland cegeranye cyane na Lewiston. Ntangura ndamubaza icuka kihari muri rusange
muri leta ya Maine yose na cyane cyane mu gisagara cya Lewiston n'ahegereye gisagara. Ubwoba buracari bwinshi kuko amakuru avuga gushika ubu nta namwe turabona avuga yuko uyu mugabo amaze gufatwa. Abantu rero nibo ubwoba buracaboneka cyane cyane yuko nko muri Lewiston no mu magazini menshi cyangwa abantu baza ku ishuri cyangwa bumwe bumwe aho gusa n'ibyahagaze gushika.
Ni ukuvuga ko ubuzi bubayabaye nibwo bukorwa gusa.
Ego ni mu ntumbero nibaza yo kugabanya ingorane cyangwa amasanga yashobora gushika kubera ibi bihari bivuye kuri uwo muntu nyine urumva yagandabye abantu hano mu buryo bunyamaswa kandi biteye ubwoba nibaza yuko aho bageza kugira ngo barabe yuko amasanganye bamakenewe n'ingingo ziri kugira ngo barabe kugira amasanganye bashashane yuko amakuru tumba kuba aramushira kwa maboko.
Umuntu akibaza ico gisagara ca Lewiston cakorewemwo ayo mabisha mu bibanza bibiri kingana gute gisagute ku buryo umuntu ashobora gukora ubwo bibisha akaca abura imisingana gute ga Filemo hamurabihinsiguro yahe nk'ukurikirana politike ya Amerika.
Nora tabura vuga yuko muri leta ya May y'ukuri ibintu nk'ibi ntivyari bikunze gushika. Jewe maze igitari gito hano imyaka irenga 10 ni rya mbere ku vy'ukuri haba ikintu nk'iki muri leta ya May. Mu bisagara bigize leta ya May igisagara ca Lewiston kira kabiri ufatiye ku bantu benshi ba muri ico gisagara. Igisagara ca Bekimu hantu benshi ni Portland ikigira kabiri ni Lewiston. Ikindi kibazo gishobora kuba kituma kumbure bigora kuba mufata muri leta ya Maine hariho igice kitari gito kizwi n'amashamba bisigura yuko umuntu azi kwinyegeza nk'uyu muntu twumvise ko bamubwize bavuze ko yabaye n'umusirikare mbere wanashaka yarabaye n'umumenyereza abandi byo kurasa canke abigisha bya gisirikare. Nibaza rero ko ari umuntu afise ubuhinga kumbure muri urwo rwego na cane cane kivuze yuko hari amashamba menshi ayo mashamba akaba ashobora kumworohereza kwinyegeza ariko tubaza yuko mu gihe itari kininiya bazo mufata kuko inzego z'umutekano za Amerika muri rusange na leta ya Maine nibaza ko zifise uburyo bupfuye kugira ngo zimuteke amaboko zimufate kugira ntabandamye akorwa.
Filemo uri n'umuhinga mu vy'amategeko impande zitandukanye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragiye zirasaba yuko amategeko agenga ivyo gutunga inkoho asubigwamwo mu banyuma bavuze ko bashigikiye uwo mugambi yuko amategeko agenga ivyo gutunga inkoho asubigwamwo. Hari umushinga mateka Golden ndongaho muri Leta ya Maine yavuze ko yipfuza vy'ukuri ko bisubigwamwo akabwira abagenzi be ko ashaka kwamushigikira nk'umunyamategeko ubona ari kizokoroha ko uwo mugambi ushigikiwe na bamwe abandi ntibawushigikire ushika.
Novuga yuko guhindura amategeko muri rusange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitoroshe kuko bica mu gikorwa novuga kininiya mu nama nshinga mateka canke bita amashoreza the House of Representatives ariko kandi nyene si yonyene kuko iri kumwe na Sena vyose mu shoreza yo bita muri Congress. Rero ntivyoroshe kuvyukuri guhindura itegeko ariko iki kibazo co gutunga ibigwanisho ukiravye neza kirakora no kuri politike aho usanga benshi bavuye mu mugambi wa Republicans basa n'abashigikiye yuko ayo mategeko atohinduka. Hanyuma bari ku rundi ruhande mu mugambi w'abademokrate nabo bashigikiye yuko hubaho amategeko atunganya neza ingene bigenda kugira ngo umuntu ashobore gutunga ibigwanisho. Mugabo ico novuga hano abantu bomenya ni uko ibwirizwa shingiro rya Amerika niryo tegeko rya mbere rikomeye mu gihugu cya Amerika. Iryo naryo riremerera abantu ko batunga ibigwanisho bishyira umuhe cyane cyane tubisanga mu ibyo bita amendment mu Cyongereza canke amendment muri bijanye na ibishingo rya Amerika. Amendment ya kabiri iremerera abanyagihugu gutunga ibigwanisho. Ikintu bwo kandi ni uko kuva iryo shingiro rya Amerika ribayeho ryashyizwe ku mukono mu 1787 kandi kumbisogiye gushika uno munsi mu 2023 haciye imyaka myinshi cyane hamaze kuba gusa impinduka canke kongeramwo muri iryo ryo shingiro amendment 77 harimo n'iyo ya kabiri yemera ko abantu batunga ibigwanisho. Icyo nshatse kuvuga hano kuvuga ngo iryo shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi mabwirizwa shingiro amaze igihe kirekire kandi bitoroha ko urihindura.
Filemo dushimire tubashimire kuri kano kanya muhaye Ijwi rya Amerika twibutsa yuko uri Umurundi aba muri Leta ya Maine ukaba umuhinga mu vy'amategeko kandi akurikiranira na hagufi politike ya Amerika. Mwakoze kuduha kano kanya.
Murakoze.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ino nkuru nayo nayicaye ku masonga nkitangura. Imvura ivanze n'igihuhusi yarayiguye mu ijoro ryo kuri uno wa kane igwa makomune ya Rugombo na Ruganda mu ntara ya Cibitoke iri mu burengero bw'Uburundi. Iyo mvura yarononye ibitari bike. Ibiharuro vy'imfata kibanza bitangana n'abajeje intwaro vyerekana ko abantu batanu bakomeretse. Amazu arenga 600, amashure 20, amasengero 12 birabomagurika. Reka ibindi kuri ino nkuru tubaze Desire Hatungimana Kigali mu Rwanda.
Muri kino gihe abakozweho bari mu ibarabara kubera amazu yabo yabomotse. Ibiri mu nzu navyo birononekara. N'abanyagihugu bari mu buzima buba yabaye batunze imiryango n'abana. babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bari mu maganya adasanzwe.
Twebwe twabonye ko ari ibara ryaguye, ntitubona icyo twofata n'icyo dukora.
Ibintu byabayeho, inzu yarabomotse, ibomoka yose irimo ibakwibarabara, urumva nta kintu na kimwe dusigaranye.
Cyabaye ngaha muri Gasenyi nyine n'agahomera ntwa kubera amazu menshi yaragorotse. Amwe turero katana pfuna gure karo
twebwe jo harabwuye imvura nyinshi haraboneka n'umuyaga mwinshi kabisa inzu zirononekara ziraguruka abandi bariko barangara nk'abapanga ibo burumva ngorane nk'uto bafise n'amafaranga ngo gucapanga bunyene ashaje mu barabara
abanyagihugu barafise ico basaba leta muri bino bihe bidasanzwe
cyo twifuza twosaba leta umubyeyi ugiye dufata umugongo mwibi bihe bigoye turimo
basaba ko leta yole yadufata mu mugongo
nuko twasaba leta ko yodufasha kuturosa amabati naho tuba
twe dusaba ko leta yogira icyo ifashije rwose igatabara kubera ko abana baca bagwa mu mporero y'iki gihuhusi ko ntibasubira kwiga amashuri yababaye rwose hamwe tutabona icyo twokora.
Hatungimana Richard arongoye zone Gasenyi ya komine Buganda amenyesha ko ibyabaye biteye agahinda ati bataronse ababafasha komine ntacyo kwishoboza.
Abenegihugu bose barifumbereje cyane usibye ko nta uciko urutoki ngo agwihambitse bako bararaba begeranya ibyasigaye kugira ngo imvura niyagaruka ntihave yongera kubihohosha. Nk'abajije intwaro turegera abenegihugu tukabereka ati nubwo byagenze uko si twebwe twabiteye ariko turasaba by'ukuri ababishoboye badusumbya ubushobozi ko bogarukira ku benegihugu bahuye n'ikiza. Dufasha cyane
kiretse rero abanyagihugu batagira aho bakika umusaya kubera ibyo biza n'amashuri yarabomotse abana benshi ntibagira aho biga nk'uko bishikirizwa n'abari muri icyo gisata mu ishuri ry'ubuhinga San Salvador ririmo yagurutse hononekaye ibintu byinshi. Niyo buhungiro Salvador aserukira iryo shuri imbere y'amategeko amenyesha ko barengewe na cyane cyane ko imashini nyabwonko zakoreshwa kuri iryo shuri zose zononekaye.
Icya mbere ni ukubanza kwegeranya ibyononekaye hama twige icyo twokora kugira tubisanure hama igikurikira dukurondera ubufasha na cyane cyane abanyamakuru babitugende baca badufasha kutuvugira hama ikindi gikurikira no kuronda abanyeshuri baba barigira kugira ibyo ntibihagarane.
Lieutenant Colonel de Police ntaho batageze Evariste umunyamabanga w'umugwi intara ya Cibitoke ujejwe gukinga ibiza n'isibe na hatashimye kuvugira kuri mikoro zacu yamenyeshe ko ariko baragira intonde z'abahuye n'ibyo biza be n'ibyononekaye kugira basaba imfashanyo amenyesha ko ivyihuta ari ugutanga amabati ku bantu amazu yagurutse no ku mashure ibikoresho by'abanyeshuri n'ivyo mu nzu n'ibifungurwa bidasigaye inyuma naho batageze asaba abanyagihugu gufatana mu nda muri bino bihe bitoroshe na cyane cyane mu guhindara batagira aho barara mu kurindira ko inzu zabo zisanurwa. Itariki 15 za kuno kwezi ibiza nk'ivyo byarashikiye komine ya Kibago mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yatumye urusengero rugwa ku bana bariko barasenga batanu burapfa abandi 15 barakomereka. Abajejwe gukinga ibiza basaba abanyagihugu gukurikiza na ntaryo impanuro bahabwa n'ababarongoye mu bijanye no gukinga ibiza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda combo taxi n'imisese ya gatandatu no kuya mungu tubatumire rero kuzokurikira ako gakino kwa gatandatu no kwa mungu. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahimbarije umunsi mpuzamakungu wo kurwanya gasama. Abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bavuga ko naho atayongwa ritacibonekeza ishobora kongera kwaduka. Gloria Tuishime.
Ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa byabereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abahagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS, inzego z'ubuzima zitandukanye mu Rwanda, imiryango itandukanye itegamiye kuri leta, inzego z'ibanze n'abaturage basanzwe mu Rwanda. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko umuntu wa nyuma mu Rwanda ufite uburwayi bw'imbasa aheruka kugaragara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, ni ukuvuga ko hashize imyaka igera kuri 30 nta burwayi bw'imbasa bugaragaye mu gihugu. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kandi igaragaza ko gukingira imbasa mu Rwanda bikomeje kwitabirwa, aho kuri ubu umubare ugeze ku baturage 97% uvuye kuri 93% mu 2020. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, Rwagasore Edson, avuga ko mu bipimo byafashwe nta mbasa yagaragaye mu gihugu, asobanura uburyo byakozwe.
Mu bikorwa dusanzwe dukora harimo ibyo dusanzwe dukora nk'abaganga byo gupima, aho tumaze iminsi dupima mu myanda yose itandukanye, aho imyanda ihurira tugapima kugira ngo turebe niba ko nta burwayi cyangwa se nta mbasa iri muri iyo myanda, kandi iyindi myaka izakomeza tuzakomeza dushyira imbaraga.
Icyakora mu bihugu bituranye birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haracyagaragara indwara y'imbasa, aho imibare y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS ugaragaza ko abana 100 barwaye imbasa muri icyo gihugu. Mu gihugu cy'u Burundi naho imibare igaragaza ko abana 4% bafite uburwayi bw'imbasa. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'Ubuzima, Rwagasore Edson, yibutsa ko ntawe ukwiye kwirara.
Nubwo se hari ibyakozwe, umuryango mpuzamahanga umaze iminsi waragaragaje yuko hari ibihugu bimwe bigaragamo uburwayi bw'imbasa, urebye cyane cyane ibihugu duturanye, bidusaba yuko dukora ibishoboka byose kugira ngo tutazasubira inyuma muri izi ngamba cyangwa se muri urugendo twihaye wo kugira ngo turandure imbasa.
Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kandi waranzwe no gukingira abana imbasa mu bwoko bwa kabiri, abo ni abari munsi y'imyaka 7. Bamwe mu baturage bakorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu bitabiriye gukingiza abana babo indwara y'imbasa kuri uyu munsi. Mukunde Nemerance:
naje gukingiza urukingo rwa kwezi n'igice. Biba byiza gukingiza umwana kuko hari indwara nyinshi z'urukingo rumurinda kugira ngo ubukure bwe azabeho neza atahuye n'uburwayi arwaye.
Kugira ngo indwara y'imbasa iranduke burundu, abajyanama b'ubuzima mu gihugu barenga 50% bashimiwe uruhare rwabo mu gushishikariza abaturage kwikingiza. Guhera ku rwego rw'umudugudu, Mukajerali Specios ni umujyanama w'ubuzima umaze imyaka 15 akora uyu mwuga, yasobanuriye Ijwi rya Amerika ingamba bafashe zabafashije kongera umubare w'abitabira gukingiza abana babo mu rwego rwo kurwanya imbasa mu gihugu.
Twebwe abaturage bacu barumva yewe mfata umuntu akavuza ifirimbi, yaba atayivugije nkayivugiriza, abaturage bakaba ba mbere kuguma mu ngo zabo, kuko twajyaga tujya buri rugo tugasanga abana aho dukingiye tukandika ku muryango, naho dusanze hatari abana hari ikimenyetso twahashyiraga, ubwo tugakomeza tugakingira.
Kamana Aimable nawe ni umujyanama w'ubuzima mu karere ka Rubavu.
Kugira tubanze gukingira abana bose twagiye dukoresha, abenshi tuba dufite amanimero yabo y'amatelefone turabahamagara kuri telefone, abenshi baba bagiye mu kazi tukamubwira bakaduha abakozi bakaduha abana tukabakingira. Naho dusanze igipangu gikinze tukiyambaza umujyanuza nyumba ku mudugudu tukabidufashamo.
Dr Kasonde Murenga Mwinga ahagarariye umuryango wita ku buzima OMS mu Rwanda yijeje ubufatanye mu kurandura indwara y'imbasa mu Rwanda no ku isi hose, yagize ati: uyu munsi turi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kugira ngo dushishikarize abaturage kurandura indwara y'imbasa ndetse no gusaba ababyeyi, abari mu nzego z'ubuzima, gukingiza abana babo kugira ngo abana bose babe bakingiye. OMS n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo icyorezo cy'imbasa kiranduke mu Rwanda no ku isi hose. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, Rwagasore Edson, yasoje atanga inama ku baturage mu rwego rwo kurandura icyorezo cy'imbasa mu Rwanda. By'umwihariko yasabye ababyeyi gukingira abana babo inkingo zose.
Inama dutanga cyane ni uko abana bose bagomba kubona inkingo zihagije, kuko niyo yaba ari umushyitsi wagusuye uvuye mu bihugu by'abaturanyi ugerageza ngo mujyane kujyana kwa muganga kugira ngo abone ingingo zose. Ibi bizadufasha kugira ngo tuzagira icyuho cyo kuzana abantu bavuye hanze bashobora kuzana uburwayi.
Inzego z'ubuzima mu Rwanda zitangaza ko kugira ngo bitangazwe ko icyorezo cy'imbasa cyacitse mu Rwanda ari uko nta gihugu cy'Afurika na kimwe kigomba kuba kifite. Ubusanzwe mu bantu ijana bafite indwara batanu nibo bagaragaza ibimenyetso nko kugira umuriro, kuribwa mu mugongo n'ibindi. Hakanga n'umwe ku ijana bashobora kugira ubumuga buhutiyeho. Urwaye imbasa ashobora kugira ibibazo birimo n'iby'ubuhumekero kuko ifata imyakura. Ijyanye n'ibyo bibazo, yafata imyakura ifasha mu gutuma umuntu yatambuka ikamusigira ubumuga. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS ugaragaza ko bari barwaye imbasa bavuye ku 1,500 bo mu bihugu 125 ku isi hose mu 1988. Ubu indwara y'imbasa yagabanutseho 99% n'ibice 9%. Ubu yiganje mu bihugu bihoramo intambara nka Afghanistan na Pakistan. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Gloria Tuyishime, tugukengurukire. Dusubire rero mu by'intambara ya Hamas na Israel. Igihugu cya Yorudaniya kibandanya kuja imbere mu bihugu by'Abarabu bisaba agahengwe mu ntambara ya Hamas na Israel. Ni mu gihe ibiharuro by'abariko barahitanwa n'iyo ntambara bitera vyongera, abasesenguzi bagabisha ko ibitero ku butaka bya Israel bishobora gutuma intambara ikwira karere kose. Nkuru imenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika Del Gavlak muri Yorudaniya yahinduwe mu Kinyarwanda na Temistocle Mutijima.
Mu gihe impfu z'abasivili bagwa muri iyi ntambara zikomeza kwiyongera ari na ku kibazo cy'ubutabazi kirushaho kuremera, Isiraheli yahigiye gutsemba Hamas, umutwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi na Isiraheli ubwayo bafata nk'uwiterabwoba. Bwana Marwan Mwasher wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Yorudaniya muri iki cyumweru yabwiye urubuga Kanagi Midist ko kurandura burundu abarwanyi b'uyu mutwe bishobora kugorana. Ibu uyu munyapolitiki akabihera ku kuba Hamas yararenze kuba umutwe ntitsinda, ahubwo yamaze kuba ingengabitekerezo. Bwana Mwasher yaburiye ko mu gihe Hamas nk'umutwe wasenywa hari impungenge ko izindi za Hamas nyinshi zazagenda zivuka. Yagize ati,
ibisubizo bya gisirikare nk'iki ntibyakemura iki kibazo. Inzira ya politiki gusa niyo yabibasha. Ikibazo ku nzira ya politiki sindimo kubona uza kuyiyobora.
Mwasher avuga ko niba Israel itagize uruhare mu nzira y'amahoro iganisha ku ishingwa rya Leta ya Palestina, ntinashake kuyobora umubare munini w'Abanyapalestina imbere mu gihugu, ishobora kugerageza guhinda abo baturage ku bwinshi ibohereza mu bihugu bya Yorudaniya na Misiri. Ibintu avuga ko bitemewe.
Umwanzuro wumvikana Yorudaniya na Misiri bafite ni uko mu gihe Israheli idashaka amahitamo abiri ya mbere, aya gatatu asigaye yaba ari ukugerageza kwigizayo Abanyapalestina benshi bashoboka. Iyo rero ni nayo mpungenge ikomeye.
Amuri Hamuzawi wahoze ari umudepite mu Misiri avuga ko mu gihe Misiri irimo gukora uko ishoboye ngo yemere imfashanyo kwinjira zikagera ku baturage ba Gaza, inatewe impungenge cyane n'ikibazo icyo ari cyo cyose cy'ukwimurwa.
Uruhande Leta ya Misiri ihagazeho rushyigikiwe byimazeyo n'imyumvire ya rubanda. Ntituzareka ngo ubusugire bw'igihugu cyacu cyangwa imipaka yacu bivogerwe ngo turakemura ikibazo cya Isiraheli cyo kutemera igisubizo cya Leta ebyiri cyo kutemera kureka kwigarurira ubutaka no kwihunza ikibazo cya Palestina.
Kwa kane w'iki cyumweru abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Misiri, Yorudaniya, Kuwait, Bahrain, Maroc, Oman, Qatar, Arabia Saudite na Leta Ziyunze z'Abarabu bamaganye icyo bise kwibasira abasivili muri Gaza no guhonyora amategeko mpuzamahanga. Aba bategetsi bavuze ko uburenganzira bwa Isiraheli bwo kwitabara butayemerera kwica amategeko no kwirengagiza uburenganzira bw'Abanyapalestina. Bagaragaje kandi impungenge ko iyi ntambara irimo gushaka gutandukira karere kose. Yoav Garant, minisitiri w'ingabo wa Isiraheli, aherutse kubwira abanyamakuru ko Isiraheli nta nyungu ifite mu kwagura intambara.
Temistocle Mutijima, tugukengurukire cyane kuri iyo nkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Yorudaniya. Dale Galvak udusomeye kadushira mu Kinyarwanda. Tunatumira abakunzi b'Ijwi rya Amerika mushaka kumenya ibitandukanye kuri kubera muri Israel hamwe no muri Palestina Gaza ahatandukanye kuja kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com muhasanga amakuru yuzuye ku by'intambara ya Hamas hamwe na Israel. Nonga duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba sigure ko twatwabemereye muri ya sport ni tuwe kuronga akanya kayo tubatumira kuzikurikira ejo gice saha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda mwakoze rero kudutega biri Nadia Taha na ingenieur Justin bakoze kuri micro ya Lidiane ni nahazwe twari duhagarikiwe twese na Etienne Karekezi ekipe y'uno mugoroba tuyifurije ijoro ryiza na weekend nziza.